uyu munsi tujye kwashikiriza ikiganiro twagiranye n'abategetsi bakomeye bo mu Burundi ikiganiro dusanga ijambo mwateguriye na Frederic Nkundikije ndafite akanyamuneza ko kubamenyesha ko turi kumwe n'umushyirantahe Pascal Nyabenda tukaba turi kumwe n'umushyirantahe Rwasagaton arongoye urundi ruhande rw'umugambwe FNL Pascal Nyabenda akaba arongoye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD turi kumwe kandi na Vital Nshimirimana akaba arongoye ishyirahamwe Force ishyirahamwe ritahanira inyungu za politike tukaba kandi turi kumwe na Professor Fabien Cishayo nawe nyine akurikirana ibibazo bya politike. Uyu munsi tujye kuvuga ku bibazo bitandukanye bihambaye cyane gose mu Burundi, cyane cyane turavuga ku ngwano yabaye mu ndwi iheze mu ntara ya Cibitoke, ingwano ishobora kuba yaramaze nk'iminsi itanu ikahitanye ubuzima bw'abantu batari bake. Turavuga kandi ku tangazo ryasohowe na Departement d'Etat y'Amerika rivuga ko Amerika ishyigikiye gikorwa cyo gucungera amatora mu Burundi ikakuyagenduza mu buryo bukomeye cyane gose. Turashobora kuvuga kandi no kundi iki kibazo cerekeye ibiringo byo mukuru w'igihugu. Bwa mbere nambi nashaka kubashimira ku kanya mwatoye kandi mwaramutse neza.
Amahoro.
Amahoro neza. Tugarutse rero kuri cya kibazo cy'ingwano y'abantu gushika bataramenyekana bateye mu Cibitoke. Nashaka ubwa mbere na mbere mwese muhave mu mpa ukuntu mwakiriye icyo muvuga kuri icyo gitero cyabaye mu Burundi, kuko twarumvise ko mu makuru atangazwa hariho abantu benshi babi bavuga icyo gitero ku buryo butandukanye. Hariho abavuga ko batabona igituma abagwanya ubutegetsi boza gutera muri iki gihe, bakaba benshi bashaka kuvuga ko ari uburyo bwo kuburizamwo amatora. Hariho n'abandi bavuga ko eka n'ukuntu iyo ngwano yagenze, ukuntu abasirikare b'u Burundi bavyifashemwo bisa n'ibitabashimishije cyane gose. Nashaka ntangurire ku buri mwebwe Professor Fabien Cishayo, ndazi ko muri kure ariko iyo ngwano mwarayikurikiranye, mbega ibyo bitero byabaye, ingwano yabaye mu gihe cy'iminsi itanu, mwayakiriye gute mwebwe?
Jewe byarambabaje cyane, kandi nashaka ubwa mbere na mbere guhoza ababyeyi baba barabuze ibibondo, ariko cyane cyane n'u Burundi bwose bwabuze. Jewe sinshobora kumva ingene mu gihe tugezemwo abantu bashobora kwibaza yuko bashobora gufata ubutegetsi bakoresha ibigwanisho, abantu nabo bibaza yuko bashobora gusaba ko basabikanye ubutegetsi babiciyemwo, navuga ngo ntabwo bazoshika kubera yuko hasigaye amatora ariyo atagandura ibintu byose.
Namwe mu shyantahe rwasa agaton ivyo bitero mwavyakiriye gute? Hariho abantu benshi bavuga ko byo babiyakozwe n'imirwi eka igwanye ubutegetsi, mwebwe mwavyakiriye gute?
Jewe uko twavyakiriye nuko ari mu kintu gipfungu kiri muri ivyo intambara zarabaye, tukazumva zivugwa n'abanimenyesha makuru leta atari imitangaza kugera ku munsi wa mbere, kandi twiteze ko leta ndiho umuco kubateye abaribo turahebuka. Mugabo hari iby'abanyagihugu bagiye barashikiriza ku maradiyo byagiye biba leta, umuvugizi w'igisirikare byose arabihakana ko bitabaye. Mugabo amatwi adusubira hari ibyashyitse aho usanga hari abishikanye mugabo bagaca babica. Nicyo gituma rero mvuga rero ntiharimo ibinyegezwa, kuko leta yabwirizwa kubashyira ku mugaragaro ikababaza ikabajana ku isentare bibaye ngombwa, kugira tumenye abo bantu ni bande, bashaka iki, ni kuki bateye intambara, mu gihe abarundi twumvikanye uko ibintu byose bitorokisha mu kuganira.
Mu shyantahe Pascal Nyabenda, hari ibintu bishobora kuba bimaze gutohozwa, mwebwe iyo ngwano muyibona gute yaje mu gihe Burundi buri kubitegurira amatora?
Nivyo murakoze ku ijambo. Nagira ndamenyeshe yuko atagitangaje kirimo, kuko tubona neza ko hariho mu Burundi abanyepolitiki bamwe bamwe badashaka yuko aya matora aba, ari nacyo gituma usanga uno munsi bafata iki bagafata kiriya. Abo rero bateye ni muri iyo ntumbero yo kugira ngo baburabuze amatora, bataba amatora barabe yuko huboneka za leta afata kibanza zimwe z'amagaburanyama bakunda gushira imbere. Ubu rero ngira ngo barabonye yuko mu Burundi bitagishoboka yuko abarundi batacifuza intambara, tukaba mbere tuboneyeho gushimira abajejwe umutekano, tugashimira n'abenegihugu bakoze kugira ngo baze barerekana batunga agatoke aho hose abo bagwanyi bari binyegeje. Ikibabaje ni uko tubona umengo hariho abarundi bababajwe n'ingene abajejwe umutekano babyifashemo, icyo kirababaje cyane. Nari nzi yuko twese tubona kumwe ibijyanye n'umwansi w'igihugu n'uwoteri igihugu, mugabo umengo hari abo byababaje, ari nacyo gituma mwagiye murumva havugwa amajambo menshi kuri icyo gitero.
mo shikanahe vitara na shibirimana izo bitero vyoba bifite umugambi ukurizamwo amatora kugira habe za leta z'amagaburanyama nkuko bivuzwe mwebwe muri societe civile mubibona gute
umugambi wo twarateye byatse gitero wanashaka tutamita yuko coba igitero kuko turi ko twumva ukuntu byagenze n'ingene umuvugizi w'igisirikare abisiguye avuga yuko ari abantu bariko barinjira bakijya mu kibira urumva rero abantu bariko bararengana bava ahantu bajya mu kibira urumva icyari gitero nk'uko umuntu yabyita hanyuma rero ibyo icyo twabonye ni uko byabaye hasiye hafi umwaka wose bavuga bati hariho abarundi bagize imyerekano muri Congo bikayijyana mu mpimba petete ya Belbon ntariko aratanga amakuru ubwo nzigira hagira amatohoza ngo bamenye koko ko ibyo bintu biraho cyangwa atari byo hanyuma rero nk'uko ubuntu bagumye bavuga batabaje bose bazananye aho nyine muri Congo hanyuma rero icyatuteye umwiko mu gusumba ni ingene abo abafashwe yumvise hariho abahabwe bakagandagurwa kandi bishikanye ibyo nabyo haba mu ngwano zose zabaye mu Burundi harimo n'abagirara zirwanya ubuntu barongoye igihugu nta n'umwe yewe yuko umuntu yishikanye baheza bakamufata akaba imbohe y'intambara mugara adatuba mugandagura
Vitali Nshimimana muravuze ikibazo gihambaye muvuze ko abo baje gutera Burundi batari baje gutera bari bagiye kwitemberera mu kibira murashaka kudusigurira neza mukatubwira icyo mushaka kuvuga
ibyo wajya duhera ku byo umuvugizi w'igisirikare wenyine yavuga yuko abo bantu bari bazananye muri Congo ariko bararengana kugira ngo bajye gucumbika bivuze yuko bariko baratembera bari bagiye gucumbika ngo mu kibira urumva rero nkunde abo bantu rero igihe atawuramenya abari bo ntamenye uwo bari kumwe ntamenye aho bari bazananye akumva umengo bariko bararengana ukawumva yuko umengo haguma harimo agapfungu ku buryo umuntu atamenya imitayigitero hatewe nde hagenze gute kandi bari bavuye bari bagiye hehe naho rero tuvuga mu gifaransa niho byumvikana neza kuko
Fabien Tshishahaye warananonosoye igifaransa ndabizi
urashobora kwinjira mu gihugu bafite ibigwanisho hanyuma umuntu akabareka bakarengana bakagenda kwicarira mu kibira nkuko umenga ni ibintu bisanzwe abarundi filimi bumva n'ukuri ko tumurantunga ni ukuvuga yuko abantu bajejwe umutekano batari bafise uruhusha rwo kwataka abo bantu
hari uwo kwishura icyo kibazo Vital
oya irumba yeye abateza kwisirise kibazo nabo nyene batashiye gutomora kuko umuvugizi w'igisirikare ariwe uvuga yuko abavugiye na leta muri icyo gihe yavuze ati twari tuzi amakuru yuko abantu bazokwinjira bajyanye hariya mu kibira kugira bacumbikeyo hama bazotuba amatora mugabo hanyuma rero vyaheza ngo atomore ni bande rero kugeza uno munsi turafite inyota yo kumenya ni bande bari kumwe nande bakoresha iki barondera iki
reka tubaze umushana rwasa gato yoba nawe nyene yarazi ivyerekeye ivyo bita rebellion abantu bagiye gucumbika mu kibira bafite umugambi mwiza canke umugambi wo kwitegura kugira batere igihugu
oya mu gihe abantu bafashe ibigwanisho urumva bafite umugambi wo kugana ibyo rero nibaza yuko twoca turara amasuka hasubitse inyuma gatoya rega hahitiye havugwa iki ko twumvise ko hari urwaruka rwa CNDD-FDD rwahawe ibigwanisho rwagiye kugira imyimenyerezo muri Congo ko vyavuzwe numva n'ubu ngo raporo yawe igirije abona leta ko yagumye ibihakana rero ahanagira ngo kumbure ngire ko nishure umujinga na umugabo nyabenda kuvuga ngo abantu ngo badashaka amatora abadashaka amatora nawe yategaura nabi kuko kuvuga uti amatora ariko ategurwa nabi ntibisigura ko utayashaka hanyuma uko kwitirira ibintu abantu mu mvugo ifobetse ntibatomore ati ninaka nimba kuko bazi bazi uwo muntu yakoze ibyo bintu baganya bajye ngo bafindanire ku barundi n'abarundikazi rero nuvuga nti nimba byarashitse abo bantu bagafata ibigwanisho ikibabaje ni uko n'abamanitse amaboko amatwi adusumira hariho nk'umuntu ngo yoba yahoze mu gisirikare cy'u Burundi cya kera aba imurambya yitwa nimba ari Eric ahantu babateye imungo amaroketi menshi bacyo baramanika amaboko arababwiye ati jewe abo bose ni mubareke ni mungade jewe mugabo umukomanda yaratwaye uwo mugwi ko niwe cyo mu masasa nabandi bose 10 nabangaye bari kumwe bose baca bamijira mu masasa bose barapfa urugero rero mu gihe rero babikora mwe nuko urumva hari ikintu baba bari ko baranyigiza
yego
me cyari kuba cyiza kwari uko n'imiburi iburi bafata n'umwe nababiri bakavuga ati ngaba kugeje ko n'umwe bavye kuri television abo berekanye mu kibitoki abantu prima uharuye abantu bavuga yuko binjiye mijoro kuva baraye bagenda kugusa wa kabiri birwa baragwana wa gatatu birwa baragwana wa kane birwa baragwana muza gatanu birwa baragwana nk'abantu nta kantu k'uburusi babona bafise kuri bo
reka tubaze no mushananya Pascal Nyabenda atubwire cyane cyane ku bibazo bibiri mushikirije ikibazo cy'ugwaruka go mugambwe uri ku butetsi woba wagiye mu menyerezo muri Kongo eka nico kibazo nyene cuko abasirikare bashora kuba batubahirije amategeko mpuza makungu yo kutarasa abantu bashize amahuko hejuru ivyo bibazo mu bivuga ko iki mushya nahe Pascal Nyabenda
mere kuri ico uhereje ko cuko ngo hoba hariho bashize amahuko hejuru hama bakaraswa ivyo nibaza neza ko umuvugizi w'igisirikare yabasiguriye ingene ntambara yagenze nimba batanyuzwe barasubira bamuhamagare abasigurire ababwire ingene ntambara yagenze ivyo nibibazwa jewe kuko jewe sinari ku rubuga nariko ndagwana hanyuma rero ikibabaje nakubwiye yuko urumva bababajwe nuko batashitse mu kibira kuko intumbero bari bafise yari yuko bashika mu kibira hama bakadurumbanya amatora urumva ko vitara babaye cyane kubona ko batagiye ngo bashike mu kibira ni ivyo rero turiko tubabwira yuko yaba yo mashirahamwe avuga ngo ntihari inyungu za politike yaba abo bandi bababajwe n'uko abo bantu babo bazi icyo bari bagiye gukora batashyize mu kibira reka tudome ku rutoke tuze tuvugisha ibintu ukuri urumva ko bababaye ko batashyize mu kibira
Fabien Cicahayo muramaze kubona ko mu bihugu nka Amerika eka Canada n'ibihugu byinshi byo ku isi igihe gihugu gitewe abanyagihugu bose barahaguruka bakiyamiriza umwansi ariko mu Burundi turavye amatangazo yagira cyasiko byagenze ikintu kitameze neza mu Burundi n'inkike muri kigi
ikintu kitameze neza mu Burundi nuko nenga bamwe babona yuko hatewe umugambwe utwara igihugu hatewe igihugu ni hatewe umugambwe utwara igihugu aho rero niho nari nindire yuko abantu bose bavuga bati ibyo bintu turavyiyamirije ibyo bintu ntibize bisubire nta ibyo twarabivuyemo twarabihebye tuteye mu bindi hanyuma rero ikimpangaza nuko numva abarundi umenga bacenga ngo urabona ngo ntibari bateye ngo bariko barirenganira undi ngo ntawe bari yukwara ngo ntaki ibyo bintu byose ndabyumva igihugu gitewe abantu bose baca bava hasi abo bantu turabiyamirije abantu bagijwe umutekano nibatorera inyishu ico kibazo kandi ubwa mbere babanza gusohora ibigwane cy'imbere yuko bavuga ngo bicare tuvuge ibyo tuvuga sinzirira igihugu cyanje sinjumva inyine gisigaye gikora
Vitale Nshimirimana icyumviro Fabien acishikirije kirava abarundi batari bakeka n'abanyamahanga benshi batazi ingene Burundi bwifashe muri iki gihe barumva kumengo n'ibintu bibasiga ivyo mwe mu bihinsiguro nki kugira ngo twumve nk'amajambo yatangajwe n'abanyapolitiki batandukanye canke abantu bari mu mirwi itandukanye ukumva ko umengo ntibagiye hamwe mu gihe igihugu gitewe
kibaraje kandi urumva kica gitangaza kirake bisiga n'abantu nuko abategeza gutanga inkuru y'imbaho aribo bayicara ko canke bakayihindura nk'ubu unye cyangwa ugasanga bari kubabyitira ukundi nkanjye bari ndurumva yuko avuze yuko nababaye cyane yuko ngo batashyitse mu kibira gihe sije navuze ko bari bagiye mu kibira umuvugizi w'igisirikare yavuze yuko kuva na kare bari bazi yuko hariho abarundi bimirije kugana mu kibira kugira bajye gucumbikayo ndagisubiyemo kandi itonye sindakigaruka ko ngo ndakirotiye ngo nihenze hanyuma ibyo byo kuvuga ngo ndababaye cyangwa abandi bo bababaye bisa bisa n'ibyo n'ibyavuzwe muri iyo minsi nyine aho bavuze ngo mbega ngo ba bantu bo mu mashyirahamwe ko batari ko baravuga ngo mbe ba pacifique bari hehe ngo mbe pacifique mwoba mubona yavuye mu kibitoki nk'uko umengo rero muri uwo mwanya intambara turi mu bayiteye zaranabivuze baranabigarukamwo cyane yuko ngo biko basaba yuko ngo abasirikare bava muri Kongo ryari mu mwaka uheze ngo bashaka yuko ngo bahabwa ngo kugira ngo abo bantu batera nabo bakera bahacumbika ukumva yuko uko biri kose bijyanye n'ibyo by'uguca abana bihora bakareka kuvuga bo aribo mwumva yuko ari abantu bashaka kugereka ko byanta bikunda nambari jewe nambari naka nambari munye politike nambari wewe nambari uwundi munye politike hehe muga ukumva yuko ari hakantu gahinitse hanyuma rero igihambaye se nibaza nuko ibi bintu byerekeye cyane cyane amategeko yo mu ntambara haba amatohoza icyo nicyo twasabye kandi ikindi nacyo twasabye twarashyikije n'itangazo ku munsi wa kabiri turavuga tuti turiyamirije gusesa amaraso uko ari biguye ku mvi iyo yose nta ntambara dushyigikiye ntambara ariko turahimiriza mugabo rero hariho ingene intambara ikomeza kurwanwa
ego icyo kibazo ni kibazo gihambaye nibaza ko tuno nazogaruka ko ariko nagushaka tubandanye ku kindi gisata cy'ikiganiro twagiranye namwe uyu munsi najaka nka umushya ntahe wasa agaton agira icyo tubwiye ku kamo eka kwitangazo ryasohowe na leta z'umwe za Amerika itangazo rivuga ko Amerika ishigikiye cyane gose ko oba igikorwa cyo gucungira amatora mu Burundi gikomeye eka bakaba bashigikiye n'ibiro by'ishyirahamwe ONU MENUB mu Burundi bisi umugambi aho akukama mwakakire gute ko bakavuga ko ibyari byasabwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta canke yindi mirwi kugira ngo bahagarike ibikorwa bya seni ikana seni nyine ihagarike ko akukama iyo mirwi yateye katumviwe
muri rusange uko amatora ari karategurwa biragaragara yuko abantu bose batayeyumvamo biragaragara yuko seni n'umugambi uri ku butegetsi bafitaniye ibanga ku buryo usanga abandi basa naho ari nk'abaherezi mugabo twibuke yuko kuva mu 2013 abantu bumvikanye ko ari kuvugana ku ntambuko zose ibintu bigakorwa mu mwumvikano atawukumiriwe nuvuga ko amatora agwiza kuba aya bose uyu munsi urabona yuko imigango barayimanyaguye bamwe bakabima uburenganzira bwabo gukora imirimo ya politiki bakitwaza biriya mugabo mu mategeko Burundi bwemera ibwirizwa shingiro n'amasezerano mpuzamakungu atandukanye biraha uburenganzira uwo ari we wese kwitegura kuja mu matora no kuyitegurira cyo kimwe n'abandi rero bimaze kugaragara yuko seni ifite uruhande yegamiye nk'uko yabyerekanye no mu 2010 kuba hobaho uwo mugwi ukaza kuko ufise ingufu zihagije zo kugira ngo ibintu bitumbere kugira ngo amatora abashimishije bose icyo kintu twe tushakira neza cyane tugatera kama ahubwo leta na seni kwikubita gashi bumve yuko aje makungu ababwira nibyo n'abarundi twama dusemerera dusaba ni bayimere yabuna dutunganya amatora aduhuza twoye gutegura amatora cyangwa umenga agenewe gutonesha bamwe no gukumira abandi
Fabien Cicahayo igikorwa cyo kwandika abazotora cyarabayemo tunenge nkuko babivuga mbe ikintu cyo kugwa muri iki gihe cyo tuma imigambwe itavuga rumwe na leta imera nk'iyujurijwe cyane igahabwa akizera ko amatora azogenda neza kanatsinda turumva ko hazoba hari na makungu yose azoba ashigikiye igikorwa cyo gutuma abarorerezi benshi abagenduzi bazogendeza amatora hari ikintu cyo kugwa kugira ngo n'iyindi migambwe ibone ko ihawe akaryo ko kurushanwa mu buryo bwumvikana
cyo nibaza ko icambere bari batangiye kugira ari kuraba ayo marise yabaye bakaraye ibyo bakosora bakabikosorera hamwe bamaze kubikosora bagaheza bagaca urya mugambwe uri ku butegetsi ukareka indi migambwe yose igakora igashobora guhura n'abanywanyi bayo maze ejo ni haba amatora uzotsinda urya ati yatsinze biri ku mugaragaro wacu babona yuko atamahinyo yabaye muri iki gihe nibaza yuko utwo twose twabaye dufatanije nabo bantu baje kudufasha dushobora kwicara hamwe tukatorera inyishu hanyuma ejo ntihagire amatora ngo bamwe bace bagira abaga ngo amatora yaribwe turabivuyemwo bijya ntibidufasha na gato cyane na gato bidufasha
egome Pascal Nyabenda iryo tangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zishyigikiye igikorwa gihambaye cyane rwose cyo gucungira ayo matora yo kuyagenduza kugira ntihabe ubusuma mwacakiye gute mu mugambwe uri kubutetse
mu by'ukuri deni baza ko tutoshira imbere itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko Burundi ni igihugu cikuki ni igihugu cigenga nibaza rero yuko igikorwa cya seni ni igikorwa kizwi neza kandi cyanditswe imibwirizwa shingiro y'u Burundi ntihoza rero uwundi mugwi nguze uza gusumvya inguvu cyanke gukontrola seni kuko ntaho byanditswe mu bwizwa shingiro ko bigenda gucyo niba babaje baje kurureya amatora kandi murazi ko na nyirishubera umukuru w'igihugu yasabye uko ibihugu byose byo rurungika abaza kurureya amatora babyifuza nawo ni rero irarungitse abaza kurureya amatora mugabo ntibaje gutegeka umuguseni ibyo abantu bavyumve kuko ntaho byanditswe mu bwizwa shingiro ahandi hoho bwo bari bwa bukoloni ikindi nacu twoshikiriza nuko nk'uyo muvukanye aba muri Canada mwavuze yigisha muri Canada no mumenyesha neza yuko mu Burundi dufite imigambwe 43 ejo bundi baravuze ngo umugambo CNDD urababuza kuja ku rubuga ngo kubona n'abanywanyi turaheza dushiraho ifishi twabyumvikanye mu nama yagirijwe n'umushyiranzi w'intwaro w'agati mu gihugu yuko baheza bakerekana neza nihe migambwe yagiye mu gihugu ikagirisha inama nihe migambwe yagiye mu gihugu bakayibuza mu cegeranyo umushikiranganyi w'intoro hagati mu gihugu yagiye arashikiriza nka meza 3 akurikirana twasanze atamigambwe irenga 6 igenda mu gihugu hariyo rero ibyitwaza abantu bitwaza ngo turababuza kuja hirya no hino mu gihugu ivyo ni ibyitwaza bidafashe ivyo ni ibyitwaza bidafashe agacho gituma tuvuga tuti mu Burundi hariho abiteze yuko bashobora kuja ku butegetsi biciye mu magabura nyama kandi ibyo rero tugomba gutangura kubivuga amenya kuburanga izuba riva n'ibimenyetso tubyerekane
ego muhushe ntahe rwasa agatoma mwebwe muri degenza igihe mu wamushaka bimenyekanisha
abanyagihugu ahubwo ndatangaye
nende kwasa yo kwidegenza gutakamukamba ndabizi ntazi kwijambo abitere politike atahuriri mu bivirizwa cyigiro nyakuba mumenyesha bako ntahuriri ariyo muri koalisyon niya je muri koalisyon azogenda ntangorane
oya nana ndibaza ko yavuze yashize cyubwo ciwe nareke nanje
mushya nahe rwasa muratubwira kandi namwebwe ikintu mwakiriye ako kamo ko hoba abagenduzi benshi bagenduza amatora mu Burundi n'amatangazo yoba abaremesha gatima
oya ayo matangazo ni washaka ngira ngo abayanka nabo nyine bavuge ngo bari kugutegeka kuko babona yuko habayicungera giza ibyo bipfuza kushikako bakoreje amayeri n'amanyanga bitokuma kuko kuvuga ngo Burundi nje kugirenga n'ibyo turabizi ari kugiva 32 mugabo ni kukigushika no munsi bije y'igihugu baza gusaba amafaranga hanze none uko kwigenga bavuga bakuvuga muri bimwe ndi hari naho bakavumbagira rero hamwe no kwigenga ntibisigura yuko ukwigenga guha umutware kuko ryo yishaki ngo akinyize uyu akumira uriya ngo ijye gukirigenga siko bimeze amasezerano mpuzamakungu igihugu kigenderako n'igihugu kiri muri ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ni ngombwa yubahirizwe muri ayo hari nk'uko amatora aba amatora ya bose abahiganwa bakaba muri kondisiyo zimwe zo kuyitegurira no kuyajamo
nashaka ariko mpere ijambo umushyaka nta Vitale Nshimirimana nawe nyine atubwire niba amatangazo avuga ko hashobora kuba gikorwa gihambaye cyane gose cyo kugenzura amatora mu Burundi ari inkuru ari amatangazo aremesha agatima nka societe civile nayo
ubu tangazo ryawe tagize imwe bwa Amerika ku ihererano igiye gutanga kugira ngo ikorwa cy'amatora kigende neza barayishimye cyane kuyitengurutsa yerekana yuko Burundi bufite abakunze kuba n'ubwo umuntu aguhanura cyangwa umuntu akukita ko mu gihe uri ku rubanda ruhambaye nkuru ubukwiye kumwumvira ubukwiye kumukengurukira ubukwiye kwiga nawe nyine uko ntahora abigenza mbere banashaka baheruka no kugirwa ko baranavuga bati kugereke amatora muzokora turiraga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi akajya kwitoza ibyo agatatu iminsi twiraga yuko nacyo nyene yado wanashaka umurongo turasimbiriye ariko twiraga yuko leta y'u Burundi n'umukuru w'igihugu nyene na cyane cyane umugambwe abamwo bobo babyumviye ako kamo ntiyabyite amatwi ngo barindiye amafaranga gusa
reka icyo kibazo ko mugishikirije abari nacyo turangiriza ko nashaka mbaze umushyiranahe rwasa gaton ku majambo yatangajwe cyane cyane na bashikiranganje igihugu cyo bubirigi babiri bari mu Burundi muri indwi heze aho akaba ari umushikiranganje wa mbere umushikiranganje ajejwe imigendanire hamwe n'umushikiranganje ajejwe iterambere makungu bakaba basa n'abatatomoye neza aho bahagaze kuri ico kibazo c'ibiringo byo mu Burundi byo mukuru w'igihugu kubona abategetsi batatomoye mwavyakiye gute mu mushikira ntahe agatangwaza
jewe sinzi ko bavuze imvugo y'abadiplomate cyane ko kwabaye kudidinganya ku mvugo nyene bushobora kumenya ariko nibaza yuko turavye ibwirizwa shingiro uko ryanditse n'amasezerano ya Arusha iratomoye neza yuko umukuru w'igihugu ari ho ubu icyari kiringo kiwe cyanyuma adashaka
nashaka mushya ntaye agatomo ugwase mutubwire cyane cyane ikibazo ndamvuze kuko umuntu asomye ibwirizwa shingiro mu Burundi urabona ko hari hama ingingo zimwe zimwe zibihushane zitandukanye ico kibazo ngaha nibaza ko tutaba nto bahinga muri constitution tutogitore muti nico gituma nashaka tuvuge cyane cyane ku majambo
tutarabahinga muri ibyo nkumbire ibwirizwa shingiro urisomye izi ngingo ntizihushana ahubwo ziruzuzanya naye kuri bajya bashinga ntaye babaye kwa bavuze kurya ibo kumbere bafise impamvu babivuga
ibyo byose kubona rekanizo mpamvu
nkabamenyesha mana kwa buyongero bicwa bakavuga ngo nabasazi babishe abantu bigira bamenye ibyo ari byo umunyamahanga totinya gutumura ijambo yo bwahi
reka tubaze ino mushya na Pascal Nyabenda tubwire ico ibaza kubona abatetsi mu mubirigi baje mu Burundi batatomoye neza aho bahagaze ku biringo mubibona gute mwe
murakoze rwasaga tonareke gukavya aye kuvuga yuko abashikiranganje b'igihugu c'ububirigi bo baratinye kuvuga ko gutinya gupfa cyangwa gutijya barundi iyo ni imvugo ndeza rugwero ko ndugukavya nibaza neza yuko bo barabizi neza barazi neza yuko twebwe barundi ibwirizwa shingiro riraba twebwe sinumva ahubwo n'abantu baza babanyamahanga batangura kugira amakomantere bavuga ibinabiriya kwibwirizwa shingiro ry'u Burundi ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yerekiye abarundi kandi yatowe n'abarundi naco gituma rero twibwe mu mugambo CNDD uno munsi tuvuga tuti nihagera tuzoshikiriza umukandida sinzi gituma umukandida nkuru nziza abateye ubwoba barwasa mbega ko bagira ubwoba mbega ko bama bavuga ko CNDD yakoze nabi niko kibatinya nkuru nziza niko kibagira ubwoba bwa nkuru nziza niyaba yakoze nabi ntazotogwa bazoca batogwa bonyene nibaza rero ko botekana twebwe rero tuzotanga umukandida twisunze amategeko y'umugambwe kandi twisunze n'amategeko y'igihugu ari byo bwirizwa shingiro risumba ayandi mategeko yose nibatekane rero icyo gihe kigere tubashikiriza umukandida
mushana Vital Nshimirimana namwe abategetsi amajambo yashikirijwe n'abategetsi b'ububirigi abashikiranganje babiri cyane cyane ku byerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu mu Burundi mwayakiriye gute
turabona yuko ariko bizinze za Amerika zaratomoye neza cyane kandi zaragiye ko kuko nakaye niko zabuze hanyuma ku bindi bihugu twabumvise yuko hoba hariho ibihugu byoba biri ko biragerageza kumvisha ibindi yuko ngo iby'ibiringo bya gatatu ngo ari bisanzwe ngo nashaka ndacyakikiza ko biragerageza ngo biza shingiro zose ntibibaheze biza shingiro n'ikigenda n'ikora byo fasi yako ibyo rero tubaza yuko abantu badakunda Uburundi badakunda amasezerano ya Arusha badakunda ibyiza shingiro bya Repubulika y'u Burundi ikintu nyabaye ndavuga ngo gutinya nkuru nziza ahubwo jyewe nibaza yuko kuko yanakivuga namaze kumwumva kenshi nibaza yuko ahubwo ari haratinya kumubwiza ukuri ngo mubwire ati nakwibawanye n'icyubahiro wewe yarangije none ukanatwe tugerageze none aho nyarenda ntiyo bishobora kuba umukuru w'igihugu
ntitari wewe ntiwaramira inyungu za politiki ibyo urareka kubyisukamwo birekeye rwasa
Fabien tuguhe ijambo ryo gusozera ugira icyo tubwiye warakurikiranye warumvise ko abo bategetsi barasa n'abatatomoye bivuga iki bifise mu biha insiguro nke
baba bashaka banka kwisuka mu bintu bya politiki y'u Burundi ko biraba twebwe mugabo jewe nashaka kuvuga izo nama mvuga umuntu agize manda zebere mu gihugu nibaza ibyo ashaka kurangura baba yabiranguye umugambo urashobora gutanga uwundi agaheza agatwara igihugu agaheza kugira ngo duhindure n'ibyiyumviro bibitwagiye igihugu cacu je nizo nama mvuga igihe cyose naho constitution bita itabivuga neza je nibaza yuko twohindura
Ego me aho kandi niho turangirije ndagushimiye cyane gose Fabien Cishayo ndagushimiye nawe mushyana vitara nshimiye imana mushyana he Pascal Nyabenda ndagushimiye cyane nawe mushyana he rwasa agato murakoze cyane gose kukanya mwese mwatoye kugira ngo tuganire kuri ibibazo nkura mutima byerekeye Burundi mwakoze
murakoze
turashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro vya radio ijwi ya Amerika mwakoze kudutega amatwi mugira amahoro n'umunsi mwiza.